Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kinundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Muri kumwe na Fideni Yongabo, ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo muri aka kanya.
Wacu ni intambara miliyoni ni nabi, kandi n'abavandi banyijoro kuza kucumba bakatumya agahimu bakatumya abantu mbese bakajyana n'abana bacu bamwe bishe na bene mama abandi babikira abana babo, none ni cyatuzanye.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abanyekongo ziriko zihunga intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihungira muri Uganda. Turavuga no ku ngingo ya Leta y'u Burundi ikutazo kwitaba ibiganiro bihuza Abarundi byabitegekanijwe ko bitangura ejo ku munsi wa gatatu yarusha muri Tanzania. Ugutana mu mitwe hagati y'inteko za Leta ya Kongo n'abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi bo mu murwi Red Tabara. Ku bandi Banyekongo bariko bahungira mu gihugu cya Uganda, hamwe n'ingingo ya Leta y'u Burundi yo guhindura inzandiko zahora ziri ku ndatemwa iwarondeye intahe yo kwikukira igihugu cy'u Burundi. Incamake ya makuru ya hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya. Perezida wa Turukiya Tayyip Erdogan yatangaje no munsi wa kabiri ko Jamal Khashoggi, umenyesha makuru atavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Arabia Saudite, yagandaguwe bunyamaso. Umuyobozi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe MDC, Nelson Chamisa, yateye akamu no munsi wa kabiri kerekeye ishyirwaho ry'urwego mfatakibanza rw'igihugu rujejwe gutorera inyishu ibibazo by'ubutunzi bitera bikomera kurushiza mu gihugu. Abategetsi bajejwe iperereza muri Somalia batangaje no munsi wa kabiri ko icegera cyo mukuru w'umugwi w'intagondwa gukorana na Leta ya Kiisilamu ukorera mu buraruko bwa Somalia yiciwe ku mugwa mukuru Mogadisho. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya gatoyi cyane mu hafi ya maradiyo yanyu. Duhere rero ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye kuri iyi saha. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje uno munsi wa kabiri ko Jamal Khashoggi, umumenyesha makuru atavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Arabia Saudite, yagandaguwe bunyamaswa. Avuga ko abategetsi ba Arabia Saudite bakoreye ubwo bwicanyi mu biro vya konsula ico gihugu mu gisagara ca Istanbul. Perezida Erdogan avuga ko igandagurwa rya Khashoggi yari yateguwe, akaba yiyamiriza ibitangazwa na Leta ya Arabia Saudite ko yishwe n'abakorera ico gihugu bataye umurongo. Perezida Erdogan amenyesha ko badashobora kwemera ko yishwe n'abajeje umutekano hamwe n'iperereza bataye umurongo. Kubera izo mpamvu yasavye ko ari we wese yategetse iyicwa rya Khashoggi ko ategerezwa kubibazwa. Yasavye ko abategetsi 18 bamaze guhagarikwa na Arabia Saudite ku bijanye n'igandagurwa rya Khashoggi bacigura ubanza mu gisagara cya Istanbul. Perezida Erdogan ntiyigeze avuga izina ry'umuganwa nyaningoma wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman mu ijambo yashikirije uno munsi ku wa kabiri. Ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyad, umwami Salman n'umuhungu wiwe babonanye n'umuryango wa Jamal Khashoggi. Tuze muri Afrika, aho umuyobozi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Zimbabwe Movement for Democratic Change MDC mu mfunyapfunyo Nelson Chamisa yateye akamu no munsi wa kabiri kerekeye ishyirwaho ry'urwego mfatakibanza rw'igihugu rujejwe gutorera inyishu ibibazo by'ubutunzi bitera bikomera kurushiriza mu gihugu. Muri iki gihe hari ibibazo ku byerekeye ibintu ngenderwako nk'imiti n'ibitoro. Nelson Chamisa yagirije Leta ya Perezida Emerson Mnangagwa ko iriko isaba ingurane z'umurengera kandi atavyiyumvira ifise ivyo gutorera inyishu ibibazo bikomeye vy'ubutunzi biri mu gihugu. Chamisa ategekanya kugirisha ikoraniro ku munsi wa gatandatu. Abategetsi b'umugambwe wiwe bavuga ko iryo koraniro rizoba ririmwo ukwigana ukurahira kwiwe, ivyo mu ntumbero yo kwiyamiriza amatora aherutse muri Zimbabwe yabayemwo amatati. Paul Mangwana, umutegetsi wo mu mugambwe uri ku butegetsi muri Zimbabwe ZANU-PF, avuga ko ibiganiro n'abatavuga rumwe na Leta bishobora gutangura mu gihe gusa Chamisa yemeye insinzi ya Mnangagwa. Inyuma ya Robert Mugabe avuye ku butegetsi, Abanyazimbabwe batari bake bari bafite icyizere ku gihugu cyabo cyari kigiye kuva mu bibazo kirimwo kigasubira mu nzira y'iterambere. Yamara barazerutse mu gihe atamiti ikibazwa mu bitaro no mu mamangazini agurisha imiti. Mu minsi ya vuba Leta ya Zimbabwe yarafatiye ingingo zikomeye abantu bacuruza amafaranga mu buryo bwa magendo ku mabarabara. mwandanya kumviriza makuru yo hirya no hino twabateguye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubandanirize muri Afrika abategetsi bajejwe iperereza muri Somalia batangaje uno musi wa kabiri kwicegera cyo mukuru w'umugwi w'intagondwa ukorana na leta ya Kiislam ukorera mu buraruko bwa Somalia Mohad Mualim yiciwe ku mugwa mukuru Mogadishu abategetsi batashatse ko amazina yabo amenyekana kubera badafise uburenganzira bwo kuvugisha abanyamakuru babwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ku kiziga ciwe catowe ku mugwa mukuru Mogadishu hafi y'inkengera ziba hari ndiye mu ndwi heze ivyo iminsi mike nyuma yuko avuzwe ko yanyurujwe igihe yaragendeye mu mpisho mugwa mukuru Mogadishu mu kwezi kwa kabiri leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko Mualim ari ku rutonde rw'abagira iterabwoba mu makungu avuga ko yorohereza irungikwa ry'ibigwanisho n'abagwanyi mu kigobe cha Aden uwo mugwi w'intagondwa ukorana na leta ya Kiislam wari yitiriye ibitero ku bategetsi ba Somalia no ku bandi bategetsi mu ntara ya Puntland iri mu buraruko bw'igihugu aho uwo mugwi ukorera mu bihe bya vuba uwo mugwi waragize ibitero ku mugwa mukuru Mogadishu no mu micungararo yaho leta zunze ubumwe za Amerika zaratanguye guhiga abagwanyi b'uwo mugwi zikoresheje ibitero by'indege z'ingwano mu mpera z'umwaka urangiye abategetsi b'igihugu cya Afrika y'Epfo batangaje no musi wa kabiri ko bazorondera gusubira gutora imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari yasahuwe mu banki VBS Mutual iyo banki yarugaye mu nyuma yaho kubera yari iheraniye amafaranga atari make abari bashize imitahe yabo muri iyo banki imiliyoni 133 y'amadolari avuga ko yasahuwe muri iyo banki n'abantu 53 mu kiringo c'imyaka 3 abo bantu barimo abayobozi bakuru bayo n'abanyepolitiki tasavye kwiyo dosiye ikwirikiranwa kugira ayo mafaranga yasahuwe asubire kuboneka leta ivuga ko atawo bisabira ko kubera ayo mafaranga yaragenewe gufasha abakene imenyesha ko idashobora kurekurira kwa ayo mafaranga zimangana kubera ari amafaranga y'abanyagihugu cyane cyane abakene ivuga ko ubutungane butagerezwa gutsinda isenyuka ry'ibanki VBS Mutual namwe mu marorego akomeye yaruswa muri Afrika y'Epfo isenyuka ry'iyo bank ivyagiramiye bikomeye abakene n'abakiriya baba mu bice byo hagati mu gihugu Ibanke VBS Mutual itwagwa n'abirabure ikaba yamenyekanye bikomeye mu mwaka wa 2016 igihe yaha ingurane y'amadolari 540,000 prezida yari ahari muri icyo gihe wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma kugira sanura inzu yiwe iri hagati mu gihugu mubandanya kumviriza ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyereke Burundi leta y'Burundi yatangaje ko itazokwitaba ibiganiro bihuza abarundi byabitegekanijwe ko bitangura ejo kwa gatatu yarusha muri Tanzania ni mu gihe abandi batumire baza batanguye kuhashika ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha
abamaze gushika yarusha muri Tanzania bitavye ibiganiro nka bose bari mu runani SNARED rutavuga rumwe na leta nyanyise niyo nkuru umunyamabanga mukuru wa SNARED ari nendenza ko ajeje bijanye n'amategeko n'agateka kazi na muntu harimo kandi Nyangoma Leonard yahuza atwara urwo runani William Munyembabazi basangiye umugambwe na Nyangoma hamwe na François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD abandi nabo barenga 10 bari mu nzira baza bavuye mu gihugu c'ububirigi barimo Jeremie Ngenda kumana yabaza twa mugambwe SNDFDD uri ku butegetsi Frederic Bambwe Nyumvira wo mu mugambwe Sabanya Frodebu Charles Nditije wo mu mugambwe Iprona ishamire tavuga rumwe na leta nabandi yamara naho biruko leta y'u Burundi n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe mbere n'imigambwe yegereye ubutegetsi yanse kwitaba Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwije ujya Amerika kwa tano mwa leta y'u Burundi yarungitse muri byo biganiro mu kiganiro kuri telefone n'Ijwi rya Amerika mu majambo yiwe yagize ati twarandikiye umuhuza tumusaba ko ibiganiro byo kwegezwa inyuma bigatonganywa inyuma y'ukwezi kw'icumi kuko Burundi bugandariye guha gasore na ndadaye nta nyisha umuhuza araturungikira ku kibazo cyo kumenya nimba leta yiteguriye kuzo kwicarana nabo yamye yinuba ibagiriza gushaka gutembagaza ubutegetsi ntabwo yamye yagize ati aho tware duhagaze n'ubu niho tukiri nta bapuciste tuzo kwicarana dusaba ahubwo makungu kubafata bakaba dushikiriza ku bw'abatavuga rumwe na leta nkanise niyo nkuru yaserukira unani SNARED abona ko leta yerekanye ko idashaka amahoro y'abarundi
ntibidutangaje cyane uko twari tubizi na kuva kera leta y'Urundi yamye yerekana yuko itagomba ko mu Burundi hagaruka amahoro ngira ngo akajagari karabafitiye akamaro kuko iyo umuntu wese atwara igihugu yamagomba yuko kiba mu mahoro. Leta y'u Burundi rero tumaze iminsi twumva ivuga yuko itagomba kuvugana nabo batavuga rumwe, barateje isoni u Burundi, barateje isoni abakunzi b'u Burundi, abantu bose bakunda u Burundi n'abari baje kuraba ingira ibiganiro bigenda barifashe ku munwa. Ni ukuvuga iyo leta y'u Burundi igiye guhagwa ivomo kurusha uko byahora.
Abandi twamenye ko bariko baraza muri ibyo biganiro n'abarenga 10 bariko bava i Bujumbura, abo barimo abahoze batwara u Burundi Domitiano Ndayizeye na Service Ntibantunganya Leon Sengenda Kumana icege yacu twara mu gambwe sa Banyafrodebu Tatiano Sibumana na Ivariste Ngayimenda bo mu gambwe Iprona uruhande rutavuga rumwe na leta n'abandi. Bitekanjwe ko ibyo biganiro bitangura kuri uyu wa gatatu bizomara indwi yose. Pierre Clave ni nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru. Naho muri Congo igisirikare cyaho gitangaza ko caraye cishe abagwanyi bashasha bane b'umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Abo bane bari mu bandi bagera kuri 30 bari baje bava mu Burundi bari kubagerageza kwinjira muri Congo mu ntumbero yo kwinjira muri Red Tabara. Idonido kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Amakuru dukesha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera muri regime y'umubi 3304 ikorera mu Ruvunge butangaza yuko bwishinyesha mbaza barundi zo mu mutwe wa Red Tabara zine bafata amateka izindi zitandatu ndetse n'imbunda zazo zine nyuma y'imigwano ikomeye yabaye ejo kuwa mbere mu misozi ya Rubarika iri muri groupe Mayitaraho mu Ruvunge. Ubuyobozi bwa regime y'umubi 3304 bukomeza kuvuga yuko muri abo bagwanyi ko ari bane barashwe, harimo umwe warashwe mu ijoro ryo gutumwera agana saa sita z'ijoro arasigwa munsi y'ikiraro cya Kamanyula ubwo izo nyeshyamba za Red Tabara zari zivuye mu gihugu cy'u Burundi zambutse Rusizi zerekeza muri Congo mu misozi ya Rubarika zigwa muri ambushe y'ingabo za Congo FARDC zari ku burinzi. Nubwo muri ambushe hari umusirikare umwe wa regime y'ibihumbi 3304 wahakomerekeye muri izi nyeshyamba kwari zitandatu zafatiwe muri iyo migwano ejo kuwa mbere, hanyuma zikoherezwa kuri biro ya Sokora de ikorera mu mujyi wa Uvira kuri uyu wa kabiri. Zatangarije regime y'ibihumbi 3304 ikorera mu Ruvunge ko zambutse ziva mu gihugu cy'u Burundi ari 30, harimo izifite imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov 22 Mortier Sosante imwe na mashini gani imwe. Batandatu muri izi nyeshyamba nibo bambutse badafite imbunda. Izi nyeshyamba za Red Tabara ko ari zitandatu ziri mu maboko y'igisirikare cya Congo FARDC zivuga yuko zari zavuye mu gihugu cy'u Burundi zigiye kwiyunga n'izindi nyeshyamba za Red Tabara zikorera ahitwa Kigyama muri groupe ya Kigoma zakaniye regime y'ibihumbi 3304 ko nta ruhare zagize ku gitero cyagabwe kuri pozisiyo y'ingabo z'u Burundi zikorera mu Buganda ho mu ntara ya Kibitoki. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 3 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu gihe ubwicanyi bubandanya kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igitegiriye cy'abahungira muri Uganda naco kibandanya kwiyongera. Inkuru dukesha mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Ubwicanyi n'ihohoterwa ry'abaturage rimaze igihe rivugwa hirya no hino mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bumaze guhahamura benshi ku buryo nta munsi ukira Uganda itakiriye abantu basaba ubuhungiro baturutse muri icyo gihugu cy'igituranyi. Mu karere ka Busanza hafi n'umupaka wa Uganda mu duce twa Rugarama n'uturi hagati ya Rucuro na Goma za Busanza n'ahandi havuga ubwicanyi, ishimutwa no gufata abagore ku ngufu birimo gutuma abatari bake bambuka umupaka gukiza amagara yabo. Bamwe ni nk'aba twavuganye ku murongo wa telefoni bamaze kwambuka binjiye muri Uganda uno munsi.
Iwacu ni intambara miliyoni n'inahabi kandi n'ababandi ba nyijoro kuza kuturumba bakatunyaga ibintu bakatwikira abantu. benshi bakajyana n'abandi bacu kubajyana hari utazio utazi none ubwo abamwe bishe na bene mama abandi babikira abana babo none cyo cyatubanye n'ubuza n'ijoro bakatunyaga ibintu bafite amahene bakaganyaga cyangwa bakanyaga n'abakobwa bakabajyana ariko basanze ufite ikaramu kazi bahaye n'uwakore imbuga cyangwa bakanakwica kaba sitori bafite amani bari kubatwara akazi iyo bari kubatwara
gatutse guhunga n'amabandi gazaga nijoro gatwika abantu bakaza bagusaba amafaranga wayabura bakabica abagore bakabafata ku ngufu gutyo birashimuta abantu bamwe nk'abasore n'abagabo bakiri bato bakabatwara ntabwo tuzi ngo nimba ari amabandi nimba ari iki ntabwo tuzi ibyo ari byo ubwo rero wakumvira umunyabwoba akavuga ati reka nigendere hakiri kare jyewe dore ko ndi n'umusakazi umugabo wanjye baramwishe akandika nshobora gutwana nigendere hakiri kare.
Umugabo wawe bamwishe nabwo muri ibyo bibazo nyine?
Muri ibyo bibazo ansigana inda mfite umwana w'uruhinja utaruzi ukwezi teye ubwoba n'umujyana buzaka nigendere gutyari kare kwanda kwanjye nsezeranye nigendere hakiri kare nihongere.
Hanyuma se abo mabanda batera mwayamenya muba bavuga rurimi ki baturutse he?
Yewe bavuga igiswahili ntabwo rwose wawe nuko abantu baza nijoro ugize ngo kumanwa wababona kumanwa nawe wababona bazaga nijoro
baba bambaye imyenda y'igisirikare se cyangwa we
uretse
muri ibyo bike uzamutse no muri za Benin naho hegeranye n'uburasirazuba bwa Uganda haravugwa ubwikanyi bukomeye cyane bwitirirwa abarwanyi ba ADF Naru umutwe w'inyeshamba urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize abaturage basaga icumi bikiwe mu mujyi wa Beni. Mbere gato kandi aho muri Beni nyine hari haherutse ubundi bwicanyi nabwo bw'abaturage bwakozwe n'abantu bataramenyekana. Abasesengura iby'umutekano bavuga ko ibi nibikomeza bishobora kuzagira ingaruka ku matora y'umukuru w'igihugu ategerejwe kuzaba mu kwezi kwa 12 turi hafi kugeramo. Ukurikije ministri wa Uganda ushinzwe ibibazo by'impunzi Musa Echweru ati nubwo Uganda ihora ifunguriye amarembo abahunga kuba ubu igihugu kimaze kwakira impunzi zisaga imiliyoni birimo kugora abashinzwe kuzireberera haba leta cyangwa imiryango itabana imbabare akavuga ko ikibazo cya Kongo kitaboneye umuti. Umubare w'abahunga kuva muri Kongo binjira muri Uganda ushobora kuzamuka kurenga ku 350,000 uriho ubu ngubu. Hashize ibyumweru bibiri muri Uganda habereye inama y'ibihugu byo mu karere yiga ku buryo busha bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaje guhita ikurikirwa n'indi nama hagati y'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda byonyine, gusa ibyavuye muri iyo nama byo akaba bitarashizwe ku mugaragaro. Ariko Perezida Museveni wa Uganda ubu niwe uri ku isonga ku rwego rw'akarere gufatanya n'abandi bategetsi gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano muke wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba muri iyo nama y'akarere yarasabwe kugira ngo avugane n'abategetsi bagenzi bo mu karere bafite uruhare mu kibazo cya Kongo kugira ngo bafatanye kugishakira umuti. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Urakoze Ignatius kuri iyo nkuru. Tugaruke mu Burundi aho leta yahinduye inzandiko zahora ziri kuntatemwa y'uwarondereye ntayo kwikugira igihugu cyo Burundi aho atanguriye intwaro ya Repubulika. Intatemwa ya Gwagasore yari yanditse ko ubumwe ibikorwa amajambere, muri iki gihe handitse ko Imana umwami u Burundi. Umunyeshamakuru wacu Raymond Zimana dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Kuva ku ntwaro ya Repubulika mu gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga mu mwaka w'1966, intatemwa y'umuganwa Rudoviko Gwagasore yarondeye intayo y'ukwikukira igihugu cy'u Burundi yaciye yandikwa ko ubumwe ibikorwa amajambere. Amajambo n'ubu ariyo ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yemeza ko ariyo kivugo cy'igihugu. Muri kino kwezi kw'icumi u Burundi bwibuka igandagurwa ry'incungu z'u Burundi, leta yafashe ingingo yo guhindura ibyo byandiko isubizaho ibya kera. Jean Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu yemeza ko ibyakozwe byasabwe n'abanyagihugu kandi ari ukubahiriza imigenzo y'Abarundi.
Nuko atawuhindura kahise n'amateka y'igihugu. Mutegerere neza ko byakozwe mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo, intumbero yo gusubiza ibintu mu nzira nziza, intumbero y'ubutungane. Mwibuke kandi ko mu migenzo y'Abarundi intatemwa ari kizira kizibirizwa, mbere n'inka cyangwa ibitungwa bishitse bikaja kurisha mu mva, abungere ntibabigarura bararindira. Icyo kivugo rero casubijweho, nico cahora igihe umugambi yashingurwa cari Imana umwami u Burundi. Abari bagihinduye ku ntwaro za Repubulika bari bakoze ibidakorwa. Izo rero umukuru w'igihugu yabisabwe n'Abarundi benshi kubisubiza mu buryo, kandi n'ingingo izoshimwa n'Abarundi benshi cyane.
Bamwe mu banyagihugu begerewe n'Ijwi rya Amerika kugira bagire ico bajikirije ntibashimye kugira ico bavuze, abandi bo babona ko ari bisanzwe kuko hadatwara ivyandiko. Abandi bashoboye kugira icyo bashikirije Kuri iryo hindugwa bafise amakenga ko hoba hari kinyegeje inyuma y'ivyo vyandiko bagatinya ko boshobora gusubira mu ntwaro ya cami.
Kuganje sinavyakiye neza ko kwa gasore tumuze nk'incungu yo kwikukira. Maze guhindura ubumwe bikorwa amajambere ukashira Imana hanyuma umwami wumva dusuye muri ya ntwaro y'abami. Yishikuru yonyene iri kwije maze kubona ivyandiko banditse kuri icibuto.
Kiringo c'intwaro ya cami icivugo yari Imana umwami mu Burundi. Ubu rero turi mu kiringo ca Republika. Cyo kubganje nabonye umenga bariko bashaka gusubiza Burundi mu ntwaro ya cami. Kuko icivugo co muri ico gihe nico bagarukanye.
Twebwe no kuri kubona byandiko byarahindutse, byaratutangaje kuko ntavyo twari twiteze kandi nta nivyo twari uherutse kumva. Babihinduye nibo bomenye intumbero ya nibaza yuko kijya gihe muganwa rodovuga kwa gasore yari agiye gushikira ubutegetsi hari intwaro ya cami no musi rero kubona bigarutse atamwamaki hari nibaza yuko yoba ari yindi ntumbero yo kurondera ko leta yotwara hari nyuma uwundi mwami
umugambwe w'abadasigana iprona barashimi iyo ngingo bemeza ko kugira ifatwe babanje kugishwa inama Abeli Gashasi arongoye iprona umugambwe wa gasore yarimo akavuga ko ivyo bizotuma ugwaruka rumenya kahise ko Burundi
Novuga yuko ni icivugo icitsitso cy'umugambwe w'adasigane. Nuko ugwaruka guno munsi ruca rumenya kahise. Nibaza ko bumwe mu Burundi ntibashobora kuzimangana kuko bumwe ni bwacu n'ubwatwese. Ariko twe dushimpo intwaro ihari no munsi yumvira ico kintu ikadufasha bikagenda gucyo natwe rero turashigikiye ko abadasigana bagendanye na gwagasore bari barokotse babisize ariko natwe nk'abarongoye umugambwe no munsi twobibona.
Giyomero Zovio arongoye umugambwe w'umwami n'abagabo ashima nawe ivyakoze kuri ico cibuso So, abajijwe nimba ivyakozwe biterekana ko hari biriko birakogwa kugira hagarukanwe intwaro ya cami avuga ko bidakunda ku intwaro ya cami garuka kuko vyose ubu bica mu matora
oye ntavyo kugarukana intwaro y'umwami ubu intwaro yose izotwara Burundi zoba ari intwaro iciye mu matora umunsi abarundi botora bagatora umugambwe w'umwami n'abagabo yoshobora kugaruka ntavyo kuvuga ngo ngo bariko bagarukana intwaro y'umwami ahubwo basubije icivugo iprone yahorana ke n'ubumwe bw'abarundi hari ico bitandi n'intwaro y'umwami birajana aho umwami yahuza bose kwaje bavuga batumwa amagirirwa n'abagabo abagabo nabo bari abantu bavuye mu miryango yose mu bwoko bwose ahubwo niyo ntwaro yahuza abarundi bose
muganwa Rudoviko kwa gasore yagandaguye mu mwaka w'igihumbi 1961 aheje gutsinda mu matora yatumye Burundi buhabwa intaye y'ukwikukira ivy'intwaro ya cami biravugwa mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu kuwandwi ukwezi kwa gatandatu 2018 mu ngingo yaryo ya kane iryo bwirizwa shingiro rivuga ko abanyagihugu aribo bategerezwa kwemeza ko intwaro ya cami n'amategeko ayigenga igarukanwa biciye mu matora I Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Urakoze rero makuru y'inkuru mu Burundi kandi urunani rw'amashyirahamwe yishinze kugwanya ubwicanyi bw'agahomera bunwa n'andi mabi akoregwa kiremwa muntu karavi mu mpfunyapfunyo avuga ko kugira urunani hagati y'abahutu n'abatutsi babuze byo tuma Burundi bwogorora Terence Mushano icyagira cy'umukuru w'ugo runani rugizwe n'amashyirahamwe indwi haranira gateka ka Burundi byishwe kivunga Yarahaye ikiganiro ijwi rya Amerika aho yishuye ku bibazo bijanye n'ivyibutso amatohoza kogwa n'umugwi wa ONU ku Burundi n'ibindi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Ugurunani Karavi rugizwe n'amashirahamwe indwi AMPC Girubuntu, ARM Buta, ARG Bugendana, ARG Amira, AVOD, ADS Inkingi na ASE Genocide Chirimoso. Amwe muri ayo mashirahamwe aharanira ubutungane ku bahutu bishwe ikivunga ayandi agaranira ubutungane ku batutsi bishwe ikivunga Terence Mushano icegera curongoye Karavi atangura tubwira uko icyumviro co kuja hamwe cavutse
mu ntango amashirahamwe yose urimwe rimwe rirukwaryo gyibaza ngo niryo ryababaye ryonyene ariko uko iminsi yagiye iragenda barabonye yuko intundi ishikira bamwe ishikira nabandi iciza cavyo murabona ase genocide yarimo abahutu n'abatutsi gabo benshi barabatutsi avode harimo abahutu benshi umwe n'abatutsi bake bapfakazi b'abatutsi kazi basanga barimo hanyuma turiyumvira tuti abanyepolitike bifitiye ibyabo abanyepolitike ubwo butungane dukeneye ntibabushira imbere gose bitebye ntacyo byo batwara ukuri dukeneye abahutu babuze n'abatutsi babuze bose bakeneye ukuri kugira bamenye ababo inyene byagenze hanyuma batunganirize abacitse ku icumu batunganirize impfuvyi batunganirize abapfakazi n'abapfakare
kubijanye n'amaraporo ya ONU abategetsi b'Uburundi baguma biyamiriza Terase Mushano agira ati
ku Burundi buri muri kihugu kimwe mu bihugu bigize ishirahamwe mpuza makungu ONU twe twibaza yuko ONU ata guhengamira hamwe canka handi yogira ugombye kuburana urubanza mugabo kanka ibyabonuka nka nabashinga nta tushaka ku rubanza rucika ntushaka kukuri kumenyekana ivyo bituma aba baca binuba ico gihugu kuneza rero ya leta yo kwemera abo bantu bakaza bakayifasha bakavuga ati ibi bintu bimeze gucya bagakorana kuko mu byo azotohoza na leta barayibatsa hanyuma nababuza babo bakababatsa
kubona naho leta yarafashe ingingo yo kuva muri sentare muzamakunguma na vyaha Terance Mushano yagitsa bivuga ko
burira ntibutera kumpeshe kujya bafashe ingingo yo kuvamwo barashobora gufata ingingo yo gusubiramwo none ubu bavuyemo ntibabona neza ko abaguma babitohoza hamwe bo babaronka ibitarivyo ntibabareke baze ngaha mu Burundi babereke ukuri iyo amarasa sesetse yikivunga sentare mpuza makungu ni kumigwa uyikumiriye birateba urubanza rukazojya habona ukuri kwazojya habona bitebe bitebu
ibijanye n'ikibutso co kunyambeho c'abahutu bishwe 72 Terance Mushano aravuga ubudasa bw'ivyibutso vyubakwa kino gihe n'ivyubatswe imbere y'amasezerano yarusha
ubudasa buriho murabona kijya cibutso c'inyambeho bagiye kucubaka imbere yuko igikorwa cy'umugwi severe kirangira cyo kwibubu ni cya kera c'imbere y'amasezerano y'Arusha hariho ingingo zafatiwe y'Arusha gushyiraho umugwi wa severe gushyiraho sentare mpuzamakungu y'u Burundi hanyuma byose leta y'u Burundi iyo icahitamo gutanguza igikorwa cha severe umugwi kuvuga n'ukuri no kunywanisha barundi muri uwo mugwi rero niwo wategerezwa gutanga raporo ivyerekeye ivyibutso bakabivuga
icyo kibutso cyo kunyambeho cyateye impari nyinshi hacindwe izibiri kibomowe ku itegeko ry'abajeje intwaro mu ntara ya Gitega mu gihe cyari kimaze indwi zibiri gusa cubatswe Gitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Tatishwe cha Amerika Washington DC mukanya gatoyi turasezerana mu biganiro twa twafite kuri isahara yamara reka dusubire tubibitsinga ngo nkuru z'amakuru twabashikirije Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje no musko wa kabiri ko Jamal Khashoggi umenyesha makuru atavuga rumwe na leta y'igihugu cha Arabia Saudite yagandaguwe bunyamaswa avuga ko abategetsi ba Arabia Saudite bakoreye ubwo bwicanyi mu biro vya consulat ico gihugu mu gisagara cha Istanbul Umuyobozi w'umugambwe ukomeye tavuga rumwe na leta ya Zimbabwe MDC mu mpunyapfunyo Nelson Chamisa ateye akamu no musiko wa kabiri kerekeshigwaho ry'ugwego mfata kibanza gw'igihugu rujere gutorera inyishu ibibazo by'ubutunzi bitera bikomera kurushiza mu gihugu abategetsi bajejwe iperereza muri Somalia batangaje no musiko wa kabiri kwicegera c'umukuru w'umugwi w'intagondwa korana na leta ya Kiislam ukorera mu burarwa bwa Somalia Mahad Mualim iciwe ku mugwa mukuru Mogadishu Abategetsi b'igihugu cya Afrika y'Epfo batangaje no musiko wa kabiri ko zorondera gusubira gutora miliyoni n'imiliyoni y'amadolari yasahuwe mu bank VBS Mutual. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri isa kuri Radio Jwi ry'Amerika niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasige Beye ko yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Uhagarariye ibi biganiro ni Edi Gwema. Kuri mikromari kumenanje Fideni yongabu tubashimire rero mwese kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika